راديو هجوي يا أمريكا. Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mutumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutumbira kuri FM 104.3 kuri FM no kuri FM 93.3 I Karongi muri Uganda mutumbira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu makuru Voice of Muhabura radio ya chuveo wa kaburungu komu miliwe neza nchuti mwese na mwe wakunze vila diyo hiju uja Amerika mulikumu na Frederick Hundikije ikaze mwese mkigani ilo mulisanga
mulisanga mulisanga ni chiganiro chiguri ya Amerika chibanda kuibaza binyuranye vyo mkare kibi ya gabi garibu ya Afrika ichiganiro jitumira banduwa mwunze vuzitandu kanye baga subizibaza vyo wakunze vijugu ya Amerika
jindi mwanara muyinga hobitamuri kwa mine gitera nye hobitatuur
Jendi hano Kampala, Uganda.
Jendi mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 uri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noi muri ya Colorado leta z'umwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kirijwe rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kurabira hamwe umutumire ibijanye n'umugambi we hamwe n'abagenzi we bafashanya bafise bo gutunganya no gutanguza iradio bise Mucho Radio izohora itangaza makuru hanini ajanye na kahise k'abanyafrika babimukira iyo radio izo bifise kandi umugambi wo gutunganya ibiganiro bishiri hamwe abatuye mu gihugu cya Canada bose bafise amamuko muri Afrika kimwe mu bintu umutumire wacu Janvier Nahimana avuga ko catumye ahitamwo gutunganya ibiganiro nk'ivyo bihuza ababa mu bihugu byo mu burengero bafise amamuko muri Afrika nuko amahirwe yabo yo kuja ahabona mu binyamakuru no ku maradio bikomakomeye atari menshi avuga kandi ko tankeka iyo radio izoha akaryo abanyeshuri baje za kaminuza hamwe nabo bose bafise amamuko muri Afrika ko gushikiriza ivyumviro vyabo n'ubumenyi bafise Nahimana avuga ko iradio Mucho izohindura ibitari bike maze bahora biyumvira ko bafise amamuko muri Afrika ari abantu basoma amakuru yanditswe n'abandi canke ari abantu bumviza amaradio badashobora gutunganya amaradio canke ibyo amakuru vyabo babone ubudasa mu kanya rero Jean-Vier Nahimana aratubwira aho uyu mugambi ugeze uburyo uzofata icyo uzokwibanda ko hamwe na n'ibintu bishobora kuba intambamyi ku mugambi wabo muri aho Jean-Vier Nahimana
muraho Frederic nabo turi kumwe twese kuri radio ndabaramukije
mwaramutse neza ngaho bimeze gute byifashe gute akabeho ni gute aho Halifax
ndi muri Canada muri province yitwa Nova Scotia hanyuma mu gisagara cyitwa Halifax ni ahantu mu nyanza ya Atlantic umva hari akayaga kava muri mu mazi ariko hatuye neza gusumba ibindi bisagara bimwe dusanzwe tumenyereye bikanye cyane ariko ejo aho bugorobeye akanezi karaguye gakeya ariko kari gakeya akazuba kasuye kwaka
numva ari byiza cyane rwose abanywanyi b'i radio hejuru ya Amerika rero barakeneye kubabwira uwo mugambi mugiye gutanguza ugeze hehe
nagire ndabaramutse ndababarira yuko icyumviro nk'icyo nagitangwe kuva kera nkiri umwana narakunda cyane ibintu bijyanye no kumva uguhana amakuru cyane cyane no kumva ngene abantu bari kure ushobora kubumva biciye mu radio ubufise ngaho muhira hanyuma nkura nkunda ibintu bijyanye n'imyuga kuko na nizi bintu bijanye na multimedia bintu bijanye nuko gutuma na kwa makuru gushushanya ibintu byereka bituma abantu bamenya imico y'abandi niko rero byaje kugira ngo nshobore ku gutangura kurondera ubumenyi bujanye n'ibyo by'amaradiyo hanyuma icyo nakoze nuko ikintu gikomeye cya mbere no guha ikibanza abantu bayagiramo burya gusangira ijambo n'ikintu gikomeye cyane uhaye ikibanza cyo kugira ngo atange icyumviro cyiwe kiba ari ikintu gikomeye cyane kandi naho nyine bituma n'abandi nabo banamumenya hanyuma bakanahigira niho rero natanguye icyo cyumviro cyo gukora iyo radio mugabo urumva ntibiba byoroshye kuko n'ibintu bisaba amategeko menshi bisaba ubumenyi bwinshi ariko nta kibuza yuko umuntu afite ishaka ashaka kugira ahagejeje
ibyo bintu ego tugakwijambo
ubu aho na icyo kwikwisha kibazo warumba ajeje aho bigeze ikintu cya mbere ni uko nashobora guhura n'abantu atari bake bavuye mu mihingo yose yo muri iki gihugu muri pariki nini ya Canada hanyuma bakaronka ahantu batangira ibyiyumviro byabo ibyo abari kure abari hafi bakabimenya nabo nyine bakamenya ibivuye aho dutuye kugira ngo dushobore guhuza imico y'abanyafurika n'icyo twozana muri iki gihugu
abantu mufashanya muri icyo gikorwa mwabatoye gute ibintu mwaravye n'ibi
burya hari ibintu umuntu afatira ko bijanye n'amategeko uko biteza kumenya n'ubumenyi ariko burya ikintu tukenshi dukunda kubura no kutimvira impano twahawe kubera ko burya hari ibyo ukora kubera ko ukoresheje ubumenyi n'amategeko n'ibindi nabyo ukora kubera ko usanzwe ufise impano ufise nibyo tubona neme dusubiye nyuma tukaraba no muri urugwaruka rwo muri ino myaka ingenzi rumenyereye gutumana ko amakuru gusa kuvuga ko benshi banabyigiye mugabo hari ababikora bagatinda bagasohora impano zabo ugasanga abantu barabakurikira cyane bajya abantu bose bumva bavuga ngo ni influencer n'abantu usanzwe bafite impano hanyuma akayikoresha ugasanga n'ibyo bari kubaravuga bigeze kure cyane gusumba n'ayo maradiyo twari dusanzwe tumenyereye kumva uba rero muri ibyo byose nubwira ngo turabe ingene twoshobora kurondera abo bantu bose bafite impano naho bato barabyigiye hanyuma tubaronderere abantu bamenyereye kubikora bate barabafasha batera imbere mugabo turabe ukuntu twogira ikintu cyotuma iradiyo igira akanovera abantu bakayibukira
akanovera ibintu izo bayisangije murashaka kubiducira ku mayange navyo kuko hari abantu bashaka kuvuga ati ya maradiyo ni menshi cyane gose ikaba ibinyamakuru ni byinshi ikintu mwebwe mwibajije cyotuma iyo radiyo itera imbere ni iki
ikintu gikomeye ngaha muri Canada cya mbere ni uko uravye ukuntu abirabure baguma bongerekana ikintu gikeneye yuko iyo baje bava bashobora kuvuga imico y'iwabo bakayitangiza n'abantu hanyuma nko muri iki gisagara jewe ndimo cya Halifax ni province ndimo ya Nouvelle Écosse niyo yitwa yuko yakiriye abirabure ba mbere ngaha muri Canada abirabure baba ngaha bamaze imyaka irenga amajana ane n'abirabure baje bavuye muri za Amerika hari ingwano niho kandi n'ubwato bwaza buvuye i Buraya buzanye aba esclave niho bwashikira urumva n'ahantu hafite amateka akomeye cyane kuko bituma umuntu amenya yuko dusangiye iyo tuva mugabo usanga tudasangiye ibyo duhuriza ko kuko twebwe tuje tuvuye muri Afurika ntitwaciye muri izo ngorane nyinshi baciyemo kenshi rero kubwira ngo twicarane hamwe tuba dukeneye gusangira ibyiyumviro urumva rero icyo ni ikintu cya mbere cyatumye kubwira ngo turabe ngene twosangiza ibyiyumviro abasanzwe bari ngaha n'abo bashasha bariko baraza n'iyi mico mishasha tuzana urumva ibyo ni ikintu cya mbere nyimviriye yuko coba gikenewe kubwira ngo hari bi amaradiyo kuri internet ni menshi mugabo kenshi urumva ibyo bita amapodcast umwe wese atanga ibyiyumviro uko abyiyumvira we wenyine n'uko ariko arabisangiza n'abandi ariko hakenewe ikintu cyoshira hamwe ivyo vyimbiro byose cyo kubishira hamwe umva no kugira ngo umuhe umuntu atange kibanza kuri uwo muntu wese afite ashaka kumenyesha nivyo ashaka kumenyesha tushobora kubimucishiriza kuri iyo radio n'abandi baze kumwumviriza urumva nibyo nibaza yuko dushobora kuja hamwe tukaronka iradio imwe yoshobora kuba ishobora gushira hamwe amajwi avuye muri abo birabure bose bafite ivyiyumviro bashaka gusangiza byotuma abantu batarinda kuguma ariko bararondereza barondereza kuri umwe umwe wese mugabo bigatuma duhurira hamwe nivyo rero twaganiriye n'abo twama turiko turakorana ngaha hanyuma n'abo turiko turiyumvira kugira ngo tubigishe jewe no kubera ko narashoboye kubinonosora kuko nsanzwe nkorera kuri radio nationale yo ngaha muri Canada ariyo bita Radio Canada CBC Radio Canada urumva imyaka ndahamaze nkora ndabizi ibyo ibikenewe umva rero nicyo gituma twashaka kugira ngo tube turafasha abandi bashaka kwinjira muri ubwo bumenyi tube turabaha abize nk'uko kwanyu Frederic imyaka yose mumaze ni mwebwe mufite ubumenyi musha kuza murafashisha ni ibyo twibwira kugira ngo turabe ko twashaka guteza imbere uguhanahana amakuru
yego mpita wibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Armela
muraho
muri hega Armela
turi Bujumbura
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite imbere turi kumwe na Janvier Nahimana afite umugambi wo gushinga iradiyo bise Mucho duga ku ijambo ikibazo cy'imvi Armel muratwumva umva telefone zigorana mu Burundi nibaza kwiyo telefone ya Armel cyiza ariko mu kanya turamurondera kugira ngo ashobore gushikiriza ivyiyumviro vyiwe Janvier Nahimana ska ko turavuga ko amaradiyo ari menshi eka imbere yuko mutangure mugambi mwarawihweje ibintu mubona ko bishobora kuba nk'intambamye n'ibihe muri iki gihe twavuze ko amaradiyo y'ibinyamakuru eka bitifashe neza cyane cyane ibinyamakuru naha muri Leta z'Ubumwe za Amerika kenshi na kenshi y'ibinyamakuru ugasanga byarataye abantu bashobora kuza baragura ibyo binyamakuru kugira navyo bishobora kwiteza imbere turagaruka no ku kibazo cyo kugira ngo bimwe bita mu cyongereza monetizing ukuntu akunguka muzohakura ariko imbere yaho nashaka mutubwire nk'ibintu ubona bishobora kuba intamba
ntizibuze umva niho hava ishaka kubera ko nagire subiri inyuma gatoya ndababariye gituma Mucho iryo jambo ryaje ni kubera ko ugiye kurondera kuri internet ntibandika MUCO kuko kujya twandika mu Kirundi ngo Mucho umva kubera ko hajya ururimi ikintu gikomeye cy'ururimi ntingene ruvugwa si ingene rwandikwa ibyo kwandikwa byaje mu nyuma umva rero kugira ngo byorohe kugira ngo umuntu ashobore kuvuga Mucho kuko niyo nicyo kintu cy'imviro cya mbere cyanjemwo icyo gituma urondeye no kwandika MUCHO Mucho MUTCHO radio radio.com umva niko niyo address niko yitwa mugabo nkubera ko iryo jambo rya Mucho ryanjemo kugira ngo ntituyite ngo radio Renaissance radio Amitié radio Africa umva nkubera ko ikintu gikomeye ni ukukomeza umuco wacu rero niyo duhuye n'umuzungu ari wese nkumva so asomye iryo zina ngo Mucho radio nkumva ko ari ikintu gikomeye hanyuma yambaza ngo igituma nicyo gituma natuye iryo jambo kubera ko umuco rufite ni ijambo rifite ikintu gikomeye cyane bivuga ni uko ni ugutanga umuco kwerekana uyu muco tubona utuma tubona hanyuma hakabamo ikintu gikomeye cy'uko umuco ari culture et tradition urumva rero ibyo nabyo nibyo bituma umuntu ari we wese aho umushinwa aho umunyamerika aho umurundi ibyo bimuranga na culture na tradition urumva rero niho rero iyo hageze n'uwumbaza gituma twatoye Mucho radio ntacyo avuga ati bwa wundi birafise icyo bivuga kandi gikomeye kandi ikintu cyose umuntu wari wese ntazo wari umushinwa azovuga Mucho radio hanyuma akibajije umuntu akamubwira ati barewe ni urumva rero icyo ni ikintu cya mbere kubera ko ino nabizi hose yuko bisaba amategeko kugira ushobora kuronka ama FM ahuzo uri kurumbiriza ivyo nibintu biri mu migambi iri kuraza ariko murazi yuko mu bibangamye ama radio nibimenya menyesha makuru kenshi biva kuko iradio ntikiri kumwe kwa kera kuko biza muri FM gusa ubu iradio ziri mu byo bita digital kugira ngo zishobore kumvirizwa ku bikoresho bitandukanye ari kuri ordinateur ari kuri telefone abantu benshi ubu basigaye bumviriza radio kuri telefone urumva rero ni ukudevelopa ni ugutanguza ibintu bijyanye na application mobile kugira ngo abantu bashobore kuza barayumviriza aho baba bari hose hanyuma no kuraba ingene umuntu adoshobora kuva muri iki gisagara no mu bindi bisagara ibyo turiko turabyigira hamwe n'abandi bari mu bindi bisagara twedu turiko turakorana n'abantu bari Alberta, Saskatchewan, Maria, Toronto, Montreal, abirabure bariyo bariko baravuga bati inge natwe tubitanguze kuko niyo tubibajije ikibazo tuko turabagirisa ama interview yose iyo tubaza cyanyuma murabona ko iyi radio ikenewe bose baravuga ati ahubwo twaracerewe urumva rero twubakiye hamwe nibaza ko tuzoshobora gushika ku byo ku ndoto yacu
mu kanya turagaruka cyane cyane ku bantu mwatoye bwa mbere na mbere kugira ngo mutunganye iyi radio n'igitigiri cyabo ariko mbere yaho reka tuhe ijambo Clement muraho Clement muherehehe mu gihugu kihe ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo nagomba abatse nanga nari wabonye mu bintu byerekeye yuko ariko nagomba kureba cyane
yego
ni radio hari ukuntu cyo kuzoshira nyine muri Afrika nk'aka no mu Burundi
yego nicyo kibazo cyane ufite urafite kindi
ya cyane ikindi bari kumbwira ufate n'ibintu cyaka na kashi ikinye bakayo radio ifate icyo bagicumye bibira icyo cyo gushyira radio cyane
Murakoze Clement reka mushana he janvier na imana akwishije byo bazabiri ubwambere mbere mu Tanzania izo shika muri Afrika no mu Burundi hanyuma cyatumye atanguze umugambi yumvira umugambi
ikintu cyatumye twimvira umugambi no kugira ngo turengane imbibe zo kuvuga kubera ko FM ubuye ufite FM ifite imbibe zayo udashobora kurengana ngo ushike kure mugabo ku bantu baba kwizatunga bamesha bacanga kwerekana ibintu byabo barakunda cyane gukoresha iradio ya FM kubera ko bahura n'abantu mu bisagara baba barimwo ibyo nivyo umuntu aba ategura mugabo kubera ko tuba twimvira ko ari ukubwira ngo dushikire kure cyane n'iki gihugu ni kininiya n'abandi bose bo muri Afrika ko nicyo tuba twifuza kugira ngo n'abatari kubarumviza kuri FM muri Afrika bashobore kuyumviza no kuri internet baciye ku matelefone yabo urumva rero nicyo gituma tuguma turiko hari icyo twise connect to Africa urumva tuguma turiko turarondera abantu bafite ibyiyumviro muri Afrika nabo nyene turabahamagara bagatanga ibyiyumviro byabo sinzi ko Frederic waronsa kandi ugashobora kumviriza nka Frederic Ngoga ari ambasaderi w'u Burundi muri New African twaramuhamagaye ari Addis Abeba aratubarira icyo yipfuza n'icyo ashobora gutera no muri uwo mugambi wacu kugira ngo azoze arafasha abakiri bato bakeneye kwiga ibintu bijyanye na diplomasi nk'ibyo byose n'ibintu bikenewe hariho abantu bari mu bindi bihugu muri za Ghana muri za Nigeria tumaze kuvugana bigatuma na twebwe n'abamaze imyaka myinshi bari hanze bagomba baramenya ibiri kubera muri Afurika nicyo rero twifuza yuko tuzoturagira ibiganiro tuvuga tuti turuguruye ibiganiro abantu bari mu Burundi bagashobora guhamagara nk'uko turiko turabikora navyo nyene kugira ngo agatima kacu karacari iwacu mu Burundi kandi niko twifuza yuko kugira ngo n'ababaye imyaka myinshi ino baze baramenya yuko Afrika atari ya yindi tubwirwa n'abandi kuko benshi abatubarira ibiba muri Afrika babivuga uko babyumvira kubera ko babifisemo uruhara rwazo ariko icyiza bivuzwe n'abana ba Afrika bituma bigira agaciro urumva rero aho niho twibaza yuko kuzo wigumana dufite iyo radio kuri internet na application mobile kugira ngo abantu bashobore kuyiteresaza izofasha kugira ngo tugume dufite abiwacu mu Burundi nabo nyine bashobora kutwumviriza nabo biyigireho kuko hari nabari ko barashika ubu hari aba impunzi nyinshi ziko ziraza nko muri Kigisagara ndimwe ngahari fax haraje impunzi nyinshi zivuye muri Congo n'izi n'abarundi baje bavuye mu makambi muri Tanzania ibyo byose biratuma niyo tubahaye ikiganiro bagashaka kuvuga aho basize hariya nabo nyene bamenya ibintu rugendo rwabo rwagenze
twavuze ko gutunganya radio gutunganya ibinyamakuru isaba uburyo bwinshi cyane rwose nashaka kubwira na mbere mutubwire abo muri kumwe mu rwi mutoyi muri kumwe gutunganya iyo radio bangana iki amenshi amakuru ni bangahe
kuri abo tuko turakurana ngaha muri iki gisagara ndimwo urumva turi batandatu mugabo icyo dukora nuko dufise abandi dukorana bari nka Alberta nkejo ndabizi ko nduhamagara umuntu aje avuye mu bya yagiye kuraba mu ingene abanyafrika bo muri Canada boja kwemvisita muri Afrika y'Epfo uyu tumufite muri Alberta turahamagara nayo hari ikintu kinini yakibaye canke n'abandi baba bari nka Toronto na Ottawa n'ahandi urumva hari ahantu dushaka kuzoshira ibiro bikuru bizaba bituma dutegura ibyo hanyuma uko uburyo buzogenda buboneka kugurura studio yabo tukagenda tukabigisha nabo bakaba bafite studio hanyuma tukaza tuzaturahuriza ibiganiro hamwe ngaha tuko turandika ibyo kurondera uburyo kuko Canada irashaka gushyigikira cyane imigambi y'Abanyafurika ubu imigambi myinshi iratera imbere ko yaronse uburyo buvuye mu gufashwa n'ibigega byateganyijwe kugira ngo bifashe imigambi y'abirabure ngaha muri Canada hanyuma ahandi naho ni ibyo byo gukoresha ibijyanye no kugira ngo turondere abantu baza gushyiraho uburyo bwabo kugira ngo bamenyekanishe ibintu byabo mugabo bongere badufashe nibyo rero tuko turakorera mu ngaha umugambi uri mu nzira kandi turabona ko wizewe turizeye yuko mu bihe bizoza tuza tubabarira neza ngene imigambi yamaze gutegurwa n'abari kubarakora n'ababasha kuronka akazi mugo turizeye yuko ibyo byose bizoshoboka kubera ko n'ishaka ry'abanyafurika n'ishaka ry'ababitanguje n'ishaka ry'uko na Canada ikibanza abirabure muri iki gihugu
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jeremy Nduwimana muraho mu gihugu cy'u Burundi murafite ikibazo murafite icyumviro numva umurongo wawe umeze nabi ariko ikibazo mushaka kubaza nuko iyo radio izobifise icicaro muri Canada niba iyo radio izoshobora gushika no mu Burundi icyo nico kibazo mwari ko murabaza ariko umurongo wanyu umeze nabi ico kibazo Janvier Nahimana yamaze kugica hirya no hino ariko ko uri kurumviriza reka gusubiremo
icyo twiyumvira nuko ibyiza nuko ubumenyi dufise ngaha n'uburyo buba bubonetse bwotuma nitwa badushoboye kuronka kujya bita ngo umukoresponda wacu yoba ari i Burundi ibyo byoba byiza kugira ngo tuba tuvuga tuti rimwe mu kwezi turahamagara tukamenya ibiri kubiraba mu Burundi hanyuma muri uwo mwanya bigatuma yuko abantu bashobora guhamagara ibyuma dukubwira ngo umuntu ashobora kuduhamagara ku murongo birahari kuko bizaba bisaba gusa yuko tuba twamaze kubamenyesha yuko ubu ari ibiganiro bigiye bivuye mu Burundi umutumire wacu ari uyu hanyuma ucishe twugurura umurongo kuko biri ko biraba kugira ngo na twebwe tube turashobora kubaha ijambo ibyo nibyo tiko turatunganya kubera ko ikiza ni uko ibyuma aho bigeze ubu bifite ubu ntibikenewe kuba ari bya bindi by'amaradiyo twamenyereye n'amanteni manini kuri radiyo televiziyo umuntu wese ahaza uba ari afite interineti arashobora kuzokwinjira ku murongo cyangwa agahamagara ibyo nibyo rero twibaza yuko bizotuma yuko n'abari mu mahanga bazoshobora kuza barumviriza bakayaga n'ababo basize muri byo bihugu bavamo kuko si radio y'abarundi gusa pe twifuza yuko ari radio ko ugiye kuri mucoradio.com muzobona abantu bose ari abahora ari abaperezidant baciye ko ngaha abapreme ministre muri za Canada abana abirabure bo ngaha abo duhamagara bari muri Afurika y'Epfo byose urumva no kugira ngo ijambo ry'umwirabure rishobora kugira agaciro kandi ritanzwe n'abirabure
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika ijambo Samuel muraho
muraho cy'ijwi ry'Amerika
turaho namwe muraho
turaho naho nsamiye hagati ikiganiro
yego
ariko yinuzenya iyi topic cyangwa isije umwe muraganira ko ni isije nziza cyane
yego
kumva ko umwirabure na cyane cyane nk'abo abo barimo abo bimukiye ariko barahurumbira ibyo bihugu by'abazungu cyane abavukiyeyo batwaye igisokuru cyabo cyatwaye bunyagano kumva ko ubaha agaciro n'ibintu nuvuga n'ikintu cya mbere cyiza
nziza cyane rwose
ariko rero nifite utubazo tubiri cyangwa meme dutatu ngira mbaze umutumire
yego
mbega icyo cyiyumviro kiba cyazanwe n'umwirabure cyangwa n'umuzungu icyo ni cya mbere kigira kabiri mbega ko tuzi ko iradiyo cyangwa ikindi cyo cyose kugikora no munsi gisaba uburyo na cyane cyane uburyo bw'amafaranga umubayere cyangwa umuterankunga azo finansa kugira ngo iyo radiyo umbure ibyo yumvikane mu bihugu byose nibonye ko bavuga ko bakeneye no kwegeranya abirabura bari muri Canada petite n'abari muri mwajya ma leta agize leta zimwe za Amerika mbega hariho ubufatanye bw'abantu abo twakwita abapromoteri b'icyo cyiyumviro uko bavirabura n'abazungu turudireke hari mu kuboko k'umuzungu mu yandi majambo
murakoze Samuel ibibazo byiza duga ku ijambo
icyo cyiyumviro ko nabitanguye kuva kera cyose cyavuye kuri mucho icyo rero icyiyumviro cya mucho ingenda basubira inyuma kandi gatoya banze ndakibabariye jewe navuye mu Burundi maze imyaka myinshi inyuma y'Uburundi gusumba yanabaye mu Burundi kubera ko navuye mu Burundi ndakwiga mu Burusiya ngira Academy de Boza imyaka itandatu mbi imyaka mirongo ibiri mu Bubiligi ndamaze imyaka cumi ngaha muri Canada ibyo byose utaratumye mbona imico y'abandi ingene babayeho n'ingene batwiyumvira twebwe abanyafurika hanyuma nsubiye inyuma gatoya ni na jewe na Antoine Kaburahe twaje kutanguza iwacu radio iwacu ni je naje comme technicien guforoma bajya ba graphiste n'aba technicien bakora kuri radio ni kintu namye mfite kuva kera na Frederic Arabizi yuko kuva nk'iri n'umubirigi yarampamagara kambe ibiganiro ibyo byose byatumye mvuga nti hari higihe umuntu ashika ko kavuga ati hari agaciro duteza kwiha twebwe abirabure kubera ko icyo dufise kivugwa n'abandi kandi ntibabivuge neza kuko tubishaka uwumva rero guhera aho icyo cyumviro gitanguriye niho nace ntanguza ibikintu bijyanye n'umuco mfata abadamu b'abarundikazi baje bari impunzi abanyeshuri n'abandi barino batangura gutamba ikirundi hanyuma ino kubera ko basanzwe abafite abirabura bamaze imyaka myinshi baravuga bati turakeneye kuza turamenya imico yo muri Afurika ko nta imyaka amajana ane abuzukuru bacu n'abakibutsi ntibazi ibaje bavuye baca baramfasha turagura ingoma turazikura i Burundi turazizana ngaha ingoma zirabuzwa abadamu bagatamba abantu bose baravuga bati kwa mundi hari imico ni myinshi uyu ni umuco w'ikirundi cyete bimare iryo jambo rya muco ryangumye mu mutwe ushika hamwe mvuga nti kugira dutanguze iki cyumviro nije nagitanguje mwimvire ngo n'umuzungu yaje akizanya agira iki nije natanguje iyo radio yitwa muco kubera ko nkeneye yuko abazungu bateza kumenya yuko Afurika natwe dufise icyo dushaka kuzana uhereye ku mico y'iwacu hanyuma uko isi imeze ntawo uvuga ngo umuntu arabyikorana duteza gukorana n'abandi gushika iyo mvuze nti Canada irashaka gufasha nuko nabo nyine bazi yuko ikiza cya Canada nuko bavuga bati umwirabura ari ngaha naze n'imico yiwe hanyuma amenye kubana n'abandi. Ikintu kenshi ukunda gusanga nko iburaya nko mu za Bufaransa n'ibiki usanga bashaka ngo ushite mu Bufaransa ngo ni mu Bufaransa ntibikunda bagukuye ku muco wawe. Umva rero nicyo gituma nabo bacye bavuga bati tuzushyiraho uburyo kugira ngo imigambi yabo birabure ishobora gukunda mugabo siboza bayitwara siboza bayitanguye nitwe twayitanguje mugabo tugeza kwerekana icyo bafashishije icyo byakoze. Urumva rero nicyo gituma ndiko ravuga ntimwiyumvire ngo nuko ngo ari ngo ndikivure cyangwa n'umuzungu bashaka gukora amaradio hari amaradio ahari hari amaradio adanye n'ama university hari amaradio adanye n'ama community aho umuntu abaye zirahari ngaha mugabo icyo cyimviro cyo kwimvira iradio yotuma abirabure tuja hamwe n'abafite ibyimviro biri bakoreya n'ahandi tukabizana duhurira ahantu hamwe kugira ngo abantu bashatse kumviriza iradio baje ngaho bamenye ati kuri programme mu buzima kumviriza ibi n'ibi n'ibi bivuye ngaha nibaza yuko ari cyimviro cyiza nicyo gituma mvuga nti naho twaturondeye n'uburyo niba bari n'abavuga bati twebwe dushobora kuba abapartenere mu Burundi dukorane hanyuma muzane ubwo bumenyi bwanyu kugira ngo dufashe twugurure studio i Bujumbura yitwa Muco Burundi birakunda. Umva igikenewe ni uko twese tugira ishaka kugira ngo duhanahane ubumenyi kuko burya uri kuraraba ibihugu byose byateye imbere ni uko byateye imbere kumenyekanisha amakuru. Hari ibintu usanga kenshi abantu bavuga bati twebwe kubera ko dufite iradiyo ni radiyo y'igihugu tuzoshyiramo abantu uko tubyumvira mugabo ntibarondere ubumenyi buhanitse kugira ngo ijwi ryabo naryo ryame rishika kure cyane. Ibyo rero twifuza
mwagarutse cyane ku ijambo ishaka iryo turarigaruka ko mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo Cyiza François muraho.
Amara cyane
muriga Cyiza François
ngende mu Burundi na munara gitega hano bita ku mutuma nyabutuzi
ni byiza cyane rwose ndo murongo wawe umeze neza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyimbira
je nashaka ni intererano nashaka gushigikira gutera intega abantu birimbere gushinga iyo radio
yego
nashaka gutera intega abantu birimbere gushinga iyo radio
niba ari murakoze rero nibaza ko hari ikindi mufite mushikiriza ikindi cyumviro ni byiza cyane rwose ko mushikiye imigambi yo mushikira
nta cyumviro nashaka nuko bo cyaba bishobotse bakugurura na nibiro mu Burundi kugira ngo turashikize ibyumviro byacu iyo muri Canada turashye abantu aba Barundi turagana tugahana ibyumviro tubaganira ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cyangwa bagadutera ibyumviro nk'iyo kugira ngo twese tude turuzuzanya
ni byiza cyane rwose murakoze Cyiza François nahimana
murakoze
nahimana Janvier icyo ni icyumviro mwari mwije gushikiriza mu kanya
n'umuntu ari Gitega kuko nize kuri Ecole d'Igitega Igitega narahabaye narahakunze haranyigishije umwuga n'ibyo byatumye nshobora kuronka n'ubumenyi kugira ngo ngende kwiga mu mahanga ibijyanye na Academy de Beaux-Arts. Icyo cyumviro ni cyiza twese turacyifuza nibaza yuko nitwaramuka tugize kujya hamwe abantu bafite ubwo bumenyi nkaho ba Frederic nkaho twebwe dukora muri amaradiyo hari abandi bakora mu bintu bijyanye bya tekiniki bijyanye n'amaradiyo n'ibindi tukashira hamwe iyo liste hamwe hamwe tuvuga tuti aho bantu n'abantu bazuza guterera ibyiyumviro byabo kuko urasanga nk'amaradiyo ya mwamwe abuze ibintu bijyanye no gutegura neza kugira ngo ibiganiro ibigi ibiganiro bishimishije ugasanga abantu muri region cyangwa mu gihugu basibaraba amateleviziyo y'abandi n'amaradiyo y'abandi bakibagira kumviza ivyo wawo mugabo kubera ko bitaba biteguye neza nitwaba dufise umutima wo kugira ngo turafasha kugira ngo ibintu bitere imbere neza iyo tuva byoba byiza nicyo gituma mvuga nti nta wizi mu myaka izoza uko twivimvira twese twabyifuza yuko niyo radio ramuka ishitse hiyo kugira ngo ibiganiro birabashikira kandi natwe twese turashobora guhuza ubumenyi kugira ngo dufashe n'abari ko barabyinjiramo kuko hari ukuntu uraba ugasanga hari abakiri bato bari ko baragerageza mugabo na benyene gusanga umwe wese afite ivyimviro biri kure na kure mugabo twese turanga hano duhuriza ivyimviro byotuma abari kubara twumviriza bavuga bati uno munsi programme uno munsi ndaza kuyumviriza kubera ko nzi yuko hari umushitsi azoza nibaza ko rero twokorera hamwe ibintu bizotuma dushobora kugurura n'ahandi iradiyo urumva niyaba iri ishobora kugushikirwa kuri internet nta kibuza n'umuntu ari gitega n'uri Bujumbura azoshobora kuyumviriza abatwiye kuraho gusa yuko basha guterera
mwavuze kimwe mu bintu bishobora kuba ari nguvu zanyu ekanizi yo radiyo zo kuba murashikira aba yumviriza bose bakiri bato icishije ku buhinga bushasha mu kareka kutangaza makuru za kera traditional way nk'uko amaradiyo atangaza makuru kuva kera murafite uburyo bukoresha digital forms ka ngurukana ibiganiro byiciye ku buhinga ngurukana bumenyi mutubwire kandi uko muzokoresha bumwe muri bwo podcast mwigeze kuyivuga
ibyo nivyo bigezwe ko kuko n'amaradio asanzwe akomeye araiza VOA cyane CBC BBC ikintu gifite kigezwe ko no gukoresha ikintu cha ama application mobile kugira ngo apemete atume abantu bari kubarumviriza aho bari bose niyo badafite radio isanzwe bashobora gukurikirana ivyo rero ubwo bumenyi ba trafise abo turi kumwe babunonosoye na narafashe imyaka ndavyiga urumva nicyo kintu gikenewe cyane kugira ngo podcast niyo kugira ngo abantu bashobore kuza kumviza ibiganiro badosubira kuza barumviza kenshi kenshi mugabo dufite n'ikintu cya streaming ibintu bya airtime umuntu ashobora kuba ari Bujumbura muri uwo mwanya agashobora guterera icyumviro cyiwe kikumvikana n'ahandi hose muri uwo mwanya nyine urumva ibyo ni ibintu tuko twamaze kunonosora bijyanye na podcast bijyanye na n'ibyo bita live streaming nibyo dusanzwe dufite ibyo bibanza mugabo bisaba uko abantu ubwa mbere na mbere bitanga nk'uko mwamye muvuga uburyo ntibuca buza ubwo nyine ariko bisaba yuko hagera abantu bakunda icyo kiyumviro bakacyitangira iminsi ya mbere uburyo bukagenda buza abantu bamaze kuronka ibyo bumviriza ndakubari yuko iki kiyumviro nagitanguye haraciye imyaka indwi irarenga naragitanguye ngenda mpura n'abantu ndaba ikibanza cyo kuyaga ndabaha mikoro bakayaga hanyuma bikajya muri iyo sisiteme bigashobora kuba biri kubera zunguruka amasaha mirongo ane nk'uko umuntu ashobora kuba avuga ati jyewe nkeneye kugira ngo menye ngene ibintu byagenda arashobora kumviriza iyi radiyo icyo twatanguriye ku bwa mbere si radiyo y'amakuru siya radiyo kuza bumviriza ibibaye uno munsi umuntu ashobora kuvuga ibyabaye mugabo ikintu gikenewe ni ukubwira ngo tugire icyo bita dokimante e arshive ibyiyumviro by'abirabure byabayeho byabaye uno munsi n'ibizoba ejo abazoza mu myaka cumi bazoshobore gusubira inyuma bumvirize bati bwa bundi ikiganiro cyabaye gutya kandi cyari gifite ibyiyumviro byiza cyangwa ikiganiro gitereye muri ibi wumva rero ikintu kibuze kenshi ni uko iyo tugiye kumviriza amaradiyo ya ibyo bita actualite umuntu yumviriza ibibaye uno munsi haca iminsi itatu ugasanga nta utayumvirije muri uwo munsi ntabibonye ariko icyo tugiye gukora ni kugira ahantu tubika ibiganiro byose umuntu azobashe gusubira inyuma akumviriza ibyabaye byubake
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turafite umunywanyi iradiyo yacu Bosco muraho
yego turaho
muri muhamagaye muri hehe
ndi Bujumbura mu Kamenge
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
yego nashambaze ho mutumire
yego
mwabona nk'ibihugu byacu ushanishane nk'u Rwanda n'u Burundi n'ibihugu nyine usanga aho imirongo ni kuvuga nka remase medio ziko zirakora neza sinzi ko muri kumuranyumva
turakumva tugakwijambo bandanya
remase medio ntabwo ziko zirakora neza ko ikiteba mbega bazobigenza gute kugira ngo abo bantu nibashobora kubyegeranya kugira ngo natwe abarundi abanyarwanda tuzoshobora kuvyumva neza kuko nkiradio yanyu nkubu iyo naja kuri FBC nari kumenya yuko sinekumenya yuko ico kintu ico cyumviro gihari yuko iyo radio bagiye bayikreye umva kuja kuri internet nabyo si bya bose murazi yuko uburyo bugoye amatelefone manini yasa ya bose twebwe nk'abantu bato bizogenda gutyo kugira ngo tuze turamenya ingene yuko abantu bacu batoranye abo basanzaye buri muri za Canada babirabure bizibagenda gute mbega bizoca birangira ngaho ntimuzodufasha kugira ngo natwe turabe ingene ibyumvi bizobiradushikiranye se turamenya ibyo ko biraba kuko ikintu cyari cyambabajije hari ishusho kumva yuko umugambi nk'uwo mu ofise mugabo ugasanga natwe bacu biragoye kumenya yuko ibi byumve bihari kumbe twafise n'abacu baba bari hiyo nyine ko tuvuga ati mwe murabirabure muri Canada muri za Hope ifo yuko mwegera aba bantu bayikwarondera bakoresha ibyumviro kandi abo nyine bazura kubaka Afrika yabo
murakoze Bosco reka ko imirongo isa nigoranye tubanze dufate n'undi bunywanyi Richard Livingston Richard
Livingston ndabumva
nimuraho
hama nanje nimuraho
ndiga kujambo kibazo cy'imbere
hama nanje nagomba mbaze nde iyo radio agomba ajinge izo bizita kamaro gaki ku Banyafrika no kubatuye Burayi nk'ayo za Europe za Canada za Amerika n'ahandi n'ahandi ikindi icyicaro gikuru cy'iyo radio kizaba kiri he ikindi mbere yoba yarakerewe cyangwa izokerewa ryari mbere ikindi se nk'uko uyu mugenzi wanjye abivuze abajije bizokoroha yuko twumviriza iyo radio nk'abadafise ibitelefone nini
Murakoze Richard Livingston reka atangure ku bibazo vya Bosco kiwezo cha Bosco cha chingorane za internet muri Afrika abantu bato mwarabiyumviye izo yaniro bizabashikira gute
subiye inyuma gato no kwirango ndabamenyeshe yuko ikimviro cyari cyabanje gutegurwa kubirabure babaye muri Canada kugira ngo bahuze ivyimviro mugabo kwera ko iradio izoba iri radio iri kuri mobile application ikaba no kuri radio kuri internet yotuma n'abari hanze bashobora kumenya mugabo uko uburyo buzogenda buboneka cyangwa uko tuba turonse nabo dukorana akaba ari na ni radio imwe izoba ivuga iti turashobora gukorana nk'iradio iri mu Burundi ikavuga iti turabahaye isaha muzoza ari mwebwe muzoza muratanga ibyo biganiro byayo izokunda hanyuma handi naho uko uburyo buzogenda buboneka tronse abaduterera uburyo kugira ngo twuguruze studio i Bujumbura nabo nyine kugira ngo dushobore gushikira abantu bari badafise internet bashobora kumvira kuri radio isanzwe ni vyiza mugabo urabizi ko umugambi wose ufise itanguriro n'iherezo harahusanga hari uburyo n'indi bintu bizoshika ugasanga biri uguruye ugasanga bitumye yuko nk'uko twamatiko turagira n'ibiganiro n'abantu bo muri Union Africaine n'abandi bashaka kuvuga ati icyo cyimviro ni cyiza kuko dusanzwe tumenyere yuko nk'ubu nka ambasaderi Ngoga ari we ambasaderi w'Uburundi muri Union Africaine yaratubariye yuko nk'ubu Union Africaine na Canada bagiye gusinya amategeko yo kugira ngo bazane ubumenyi bw'abaru abirabure basanzwe bari muri Canada bashobore kuza baraza guterera muri Afrika urumva nk'icyo kibonetse iyo radio nibaza ko izuba ifite ikibanza muri ibyo kugira ngo iziramenyekanisha n'abo bantu bashobore kuza hiyo icyo bashobore gukorera bene wacu bari muri Afrika nibintu ivyumviro bike birahari mugabo bisaba yuko uburyo buzoboneka
imbere kuja ku kibazo vyabajijwe na Richard Livingston reka tuvuge ko Fred Ngoga gateretse ambassadeur Fred Ngoga gateretse ntabwo aserukira Burundi muri Ethiopia ahubwo ni umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'ubumwe bwa Afrika
mugabo nsinyuma nibaza ko ashobora kuba ari na ambassadeur w'u Burundi muri Union Africaine akaba afite n'ibindi bikogwa akorera inyo Afrika numva nabantu ngamwe nabo tuzotura turaraba abashoboye kuba bafite ibyimviro bashaka guterera iyo tuma natwe dushaka gusikira iyo radio ishaka gusikira ibyimviro byabo turashaka kutoza turahura nabo hanyuma handi naho icyo nibaza nuko iyi radio ikiza cyayo no kugira ngo izoshore gufasha abari hose na dufite abo duhamagara bari mu Faransa bari mu Bubiligi dufite abo duhamagara bari ngaha muri Canada no muri Amerika n'abari muri Afrika turabe ikintu cyo tuma ubwenge twagiye kurahura ushobora gusanga kubona bose
egome Richard Livingston nawe nyine yabaje ibibazo bitarike nka bitatu icambere akaba akamaro k'iyo radio
akamaro k'iradio murabizi uko no kugira ngo duhude ibyimviro umwe wese cyafite ashobora guterera ashobora kuronka akivugira tukuvuga ko ari radio y'ibiri kubiraba ubwo nyene ni radio izotuma ufite icyumviro cyose afite ashobora guhuza n'abandi kugira ngo natwe twiteze imbere n'abanyafurika nabo nyine kubera ko kenshi ni ukubera ko twavuze yuko ibyo ibya Afurika bivugwa n'abandi kandi abo bandi bafite icyatumye bashaka kubivuga ariko iyo bivuzwe na twebwe tuba dushaka kugira ngo tumenyekanishe icyo dufite kidasangiye n'abandi n'abandi nabo bashaka gusangiza abandi
yabaje kandi icyicaro cy'iyo radio ni ikibazo mugeze guca hirya no hino
kubera ko jewe nabitanguje ndi ngaha muri Canada nkaba ndi Nouvelle Écosse niho icyicaro cya mbere gihagaze niho dufite studio ngaha muri Halifax mugabo uko iyo radio imeze muri iki gihe cya mbere itarugurura ama studio ahandi mu yandi ma province dufite abo tuvugana bari mu yandi ma province batubarira biriko birabo abaye conference y'abirabure ibereye Ottawa baradutumira twagenda ari biganire muzo kumva nari nagiye Ottawa cyangwa nagiye Toronto cyangwa iyo ntagiyeyo turahamagara umuntu ariyo akatubara ati ibiri ko biraba ni ibi n'ibi kandi bishobora kugira ingaruka nziza urumva idacyari ngaha muri Nouvelle Écosse niho twayitangurije niho amategeko yandikiwe kugira ngo itangure gukoresha
ndabona kanya kariko kare tujana tufise ubundi munywanyi Emmanuel Iradukunda muraho
aho neza
turakomeye muri hehe
wumva nigishije dukampala
ari byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviye
ikibazo mfite ni icyumviro cyo gushima uwo muntu watekereje ko yadushyirira iyo radiyo kuko nk'abantu bakorera mu bihugu bitari iby'iwabo biratugora kumva amaradiyo niba tuvuka ariko tubaye tubonye iyo radiyo yazadutugezaho amakuru ahantu hose hatandukanye mu bice by'isi yadushimisha ariko bakadushyiraho n'ubuvugizi ku bantu batara mu bihugu byabo cyane cyane abantu b'abasosiyeri tugenda mu bihugu bigiye bitandukanye bitari iby'iwacu hari aho tugera ugasanga batureba nabi urugero nigeze kugera muri za Tanzania nari mfite umuzigo kugira ngo bamwe kuri urugendo rudakomeza kandi ndi bugome ku muhanda nkateka abenegihugu ba Tanzania batureba nabi ku muhanda duteke yaga bagomba kudukorera ubuvugizi kugira ngo abantu batari abanyagihugu bajye bagira uburenganzira no muri icyo gihugu nicyo navuga gusa iyo radiyo ije izihigire ijye itangaza amakuru ishyira apulikasiyo ku bantu batazajya babasha kumva bazajya bamenya ibya biganiro byashyitse babirebere muri apulikasiyo kuko nkanjye nk'akazi k'ubutashoboka ntabwo binyemeza kugira nomba radiyo mu gihe kinini ariko nsoza akazi ntakumva ya apulikasiyo ntabasha
murakoze nk'uko Emmanuel Iradukunda abivuze bwa buryo muzokoresha ika nka podcast burasha gutuma abumviriza aho zoba ari hose nivyo mushya nahe nahimana
yego ibyo nicyo twiyumvira mugabo uko ndamame ndabivuga umugambi ufite itanguriro uwo twabanje gutangurira ngaha muri Canada mugabo icyiza nuko nta gihagarika iyo ufite radio iri kuri internet umwe wese ahari arashobora kuyumviriza biracyari mu migambi y'ukuyumvira gukorana n'amaradiyo ari muri Afurika mugabo bisaba ubundi buryo n'abantu bo gukorana bitanga bashaka kwitanga ibyo byose turumva biri mu migambi icyiza ni ukubwira ngo turondere uburyo bwose bwotuma ibyiyumviro byubaka bishobora gusangirwa na bose uko kenshi nuko wa musanga benshi abagira ibiganiro bimwe bimwe ku musanga bifite n'ama commentaire ugasanga nibiganiro bitari ko birubaka ariko dushobora kuronka abantu baba bafite ikintu baterera cyo kubaka nico twifuza si bintu bya bintu byo gushira hejuru ikintu cyose umuntu yubiriye bizosaba yuko umuntu wese aba abatumiwe abafite ikintu aje guterera kugira ngo twubake kuko ubiravye ukaraba iyo hapfuye umuntu New York cyangwa Paris isi yose irahagarara ariko hagira umuntu afite ingorane ngaho muri Tanzania cyangwa muri Uganda cyangwa aba 300 bapfuye hehe kubera ko ari muri Afrika ntihagiye n'umuntu n'umwe abimenya kubera ko nta ntidufite ahantu duhuriza ibyiyumviro kandi ngo n'abantu bashobora gushyigikira icyo nicyo kintu ngize iminsi nganira n'abantu baza mu by'amakonferensi manini manini bo usanga bavuga bati ibyo biravugwa byose ntibiraba cyane Afrika biko biraraba ibihugu byacu bitunze mubwo ni kubera iki natwe ni ukubera ko dutegereza kubaka iradiyo y'iyi si uyu mugambi wanje gusa ndiko ndababarira ikimviro niha bariho n'abandi tuje hamwe kubake ikintu kizotuma Afrika iboneka ijambo ryayo ridahedwa umva n'ibyo ndiko ndavuga nti nibaza yuko ibyimviro nk'ibi byose muri komora tanga ni byiza bituma twimvira no kurondera uburyo kugira ngo dushishikire
ego mu bintu byose batubwiye biribonekeza ko mufise ibyo bita mu cyongereza entrepreneurial journalism skills nashaka mutubwire ukuntu iyo radio izo hakura karusho mu kinyarwanda bavuga ngo musaruro
ibya entrepreneuria kugira ngo cyero kuronka uburyo bukwiye nicyo bituhise social enterprise umva n'ikintu gituma kishobora kuronka uburyo bwo guhakura umusaruro mugabo kigafasha na community n'abantu ba cyuko turayagira ibyo tuko turategura ari bijyanye n'abana ari bijyanye n'abagore ari bijyanye n'ingwano ziko ziraba ari bijyanye kugira ngo tubitorere inyishu kugira ngo turabe ngene twoteza imbere ibyiyumviro byacu by'abanyafurika cyangwa naho dutuye kuko iyi radiyo icyo twayishyize ko ni uko izo bari radiyo kuvuga iby'abirabure bibari abirabure dushaka kugira ngo idoshore kwerekana ubumenyi bw'abirabure nuko natwe dushobora kuronka iradiyo ishobora gushika kure urumva rero naho twibaza yuko hariho uburyo tuzokoresha kugira ngo tujye kuronka umusaruro mugabo no kugira ngo kandi iyo social enterprise ayo ma initiative yose azoba ari kwarakogwa ashobora gufashwa n'ibigega bifasha abirabure kugira ngo dushobore kubitegura niho nibaza yuko bukebuke iki kiganiro nibaza yuko kizokurikira ngira tuba dufise iyindi ntambwe tumaze gushikako
ego mwatubwiye mu kanya mwatubwiye kuri uyu mugambi mwatubwiye ahantu uwo mugambi wanyu eka aho mukomeye aho mufite ingufu twihweje rero wa mugambi abantu bihweze imbere ko batangura imigambi ikomeye ibyo bita SWOT analysis mu cyongereza strength weaknesses opportunities na threats mwatubwiye aho mukomeye murashaka kutubwira ikintu mwibaza ko aho mujegajega aho mufise imbaraga nke ingufu
cyane ikintu gikomeye nuko abirabure dufise gake kwiyumvira kwitanga dufise kwiyumvira ngo inje ngo umumpangare mugabo ntamenye yuko hariho igihe cyo kubanza kurondera ubumenyi aho rero niho dufite ingorane kusanga kenshi ni bake baza kugira ngo babanze bitange kugira ngo dukorere hamwe baba baza gusa bibaza bati ndaje kugira ngo umumpembe ugasanga nabwo ubwo buryo muzoburonderera hamwe aho rero nibaza yuko abirabure dukeneye kuraba ngene dushobora kwikura mu icyo cyiyumviro cyo kutiyumvira kwitanga icyo bita volunteering kugira ngo tubanze dukorere hamwe hanyuma handi ikigorana ni ukuronka uburyo ibyo birazwi urandika ukerekana ibyo ukeneye mugabo siko uca ubironka bisaba yuko twitanga nicyo kitumye ndababariye maze imyaka indwi ndi mu ibarabara ngenda ndondera nandika nta mikoro abantu nta kimpagarika ko nazi yuko umunsi uri izina kizotenda kikaba igikorwa kiza gishimwa na bose
ivyo bavyita ishaka
ego hanyuma handi naho ingorane nizo na bari febese dufite niyo niyo kuronka abantu bafite kwitanga
hanyuma ibintu bishora kuba bangamira ari nka byo bita threat nkibikaba aho muzokorera cyanki aho mushikiza makuru
bijuje ntibibura kubera ko hari ibindi bimenyesha makuru bisanzwe bihari bisanzwe bikomeye ivyo navyo nyene mugabo ye tuganiriye nabo turabona yuko hari ahantu badashika izo aya makuru turiko twerekana wowe ntibayafite nukubira ko nabo abantu nibaje ni wore tuvuga tuti nukurabiza ntambamye kugira ngo ntitume duta ntitugire ingoganisha kazo kuzi imbere ariko turazi kwizi izo ngorane ziba zihatame izindi ngorane zihari ni z'uburyo kubera ko tuzi yuko hari n'ababa bibaza yuko dushaka gutungira muri icyo gikorwa gusa icyo kintu kitubesheje gusa mbwo nuko dufite ishaka kibaza yuko icyo turushaho kukirengana turashobora kuzoshika hano hamwe ko kubaka ikintu cyo tuma bene wacu bagira naho baronkera n'akazi kandi bakaronka naho bigira
igihe muzaba mumaze gutangura radio muzaba mufite abakozi bangahe ibyo biri mu byo bashobora kwita mu cyongereza minimizing cost towards queen ufite wose muri iki gihe bizinze
Apollo aho tugize ubu niko twibaza kuko iradio aho tu abo tuko turaforma tuko turakorana turi batandatu hanyuma ivyo iradio irashaka gukorana nabo bantu batandatu kuko twadufise abayobozi b'abarealizateur n'abagizi b'amaroshesi n'abapresenta abo tuko turabakora turabigisha hama tubaronderera n'abantu bafite ubumenyi nk'uko kwanya n'abandi bose bateye imbere bashobora kuza baraza kubafasha kugira ngo iyo studio iri kuyakora irashobora kuzoza iraronka abo bandi bavuye hanze mugabo dusanzwe dufite abapartenaire bari du Prince Edward bari duhamagara baduha amakuru ibyo byose urumva network irashobora kuzoguguka ikaba nini mugabo ikintu gikenewe ni ukuronko abo bantu batandatu bari kubarakorera muri iyo studio na equipment n'aho dukorera n'ayo maabonema byose bijyanye n'amaapplication bikaba biri kubarakora ubu ubishoboye arashobora kujya kuri
Radio.com.
Americana iwanyu mu ntara